Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Mwiriwe neza nshuti, mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda, haravugwa ikibazo cy'abana b'abakobwa bahunze bonyine batwara inda bakiri bato, ibyo bigatuma benshi baviramo guhagarika amashuri.
Nyamutse imyaka 2 ngo umwaka umwe narawize mfisinda, maze kubyara none nasubiye wapi nikanyorohe. N'ababyeyi badusigaranira umwana hari igihe batubwira ati ngo nk'ubu nk'ejo nzajya gusenya, ukacuvuga ati rero kugira umusigaranira nze gukora iyo kwizi ndaza kukugurira amakara.
Uwo ni umurundikazi wahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Iyo nkuru n'izindi zimo ibibazo by'abarobyi mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho abagize sena basabye ko ibihugu byakoronije icyo gihugu bitanga indishi z'akababaro ku Barundi n'u Burundi. Ibyo bihugu birashinjwa kubiba amacakubiri mu Barundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu iseminari inkuru yitiriwe Yohani Pahuro wa kabiri, niho iyo nama y'iminsi 2 ku munsi wa 4 n'uwa 5 w'indondwi irongo na reverandi kuri yo arangwe n'amashinga mateka yabereye. Abigisha ba kaminuza mu bisata bitandukanye na cyane cyane abanonosoye akahise ku Burundi baratanze ibiganiro ku bari bitavye iyo nama. Bari bagizwe n'abakenguza amateka baherutse gutogwa, abariko barasozera ikiringo cyabo, abashinga mateka batowe kuwa 20 ukwezi kwa 5, abashikiranganje, abagize umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekurirana na CVR be nabo mu mugwi w'igihugu wigenga ucyo gateka kazina muntu CNDH. Inyuma rero y'amatohoza abo bigisha bakoze bakanashikiriza abari muri uwo mwiherero, haciye hafundikwa ibikorwa vyihuta biye gukorwa. Leta y'u Burundi isabwa gukora amatohoza akomeye kugira abarundi bamenye ingene igihugu cyabo cyari cifashe abakoloni batarashika. Kwitwarira ibihugu by'Ubudagi n'Ububirigi n'ababifashije mu gucanisha mu barundi kugira bahanwe, gutunganya ikibano mu barundi ukundi gusha kugira gatima k'amacako birafatiye ku bwoko kabibwe n'abakoloni karanduragwe n'imizi mu Burundi. Ububirigi n'Ubudagi busabwa gusaba ikigongwa barundi kumabi babakoreye no gushumbusha barundi. Ibyo bihugu birasabwa kandi gutanga ibitigiri nyavyo by'abarundi baguye mu ntambara ya mbere y'isi yose, imijyango yabo igashumbushwa. Ubudagi bukanashumbusha Uburundi ku nk'amajana 224 zanyazwe umwami mwezi gisaba mwaka w'1993, agaciro kaharugwa kugera mwaka w'2018 kuri miliyaridi 43 z'amadolari ya Amerika, be no gutahukana ibimenyetso byose biranga Uburundi bibiswe muri icyo gihugu. Ibyo byo gutahukana ibimenyetso byose biranga Uburundi bikaba kandi bisabwa no ku gihugu c'Ububirigi. Igihugu ca Leta Zunze Amerika nacyo gisabwa kwemanga amabi yaturutse ku masezerano yeguriye Burundi ku ngoma y'Ububirigi inyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Icyo gihugu kikanasaba kumugaragara ikigongo Burundi. Ekleziya Katolika nayo isabwa kwemanga uruhara rwakozwe n'abamisiyonari mu ivangura ry'Abarundi mu moko n'inkurikizi byazanye mu Burundi. Katolika irasabwa kandi gutahukana i Burundi ibintu byose biranga Burundi muri kahise kabwo bibitswe i Roma mu Butaliyano. Reverandi Kuri yarongoye inama nkenguzamateka, akaba yamenyesheje abagiye kuzobakorera mu ngata kuzobandanya icyo gikorwa batanguye bagiye babashikirije kugira ukuri ku mabi yabaye mu Burundi, ku ntwaro y'abakoloni kumenyekane kandi abakoze ayo mabi bahanwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda guhera kuri iki cyumweru ku Ijwi rya Amerika. Hashize imyaka 47 habaye igenduka ry'ubutegetsi mu Rwanda, hari ku itariki ya 5 Nyakanga 1973.
Rwanda, Abanyarwandakazi, muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago utari duteze kuzavamo.
Perezida Kayibanda yanze kwemera ko avuye ku butegetsi.
Perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje ankore ndi ntumwa yagumye kubyanga.
abenshi mu nyapolitiki barafashwe barafungwa abanyapolitiki bafashwe barezwe iki bafungiwe he baguye he bazize iki bashyinguwe he
Nibyo bakoraga babikoraga nijoro.
Numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu kagoyi. Ibyo bya Amerika irashaka kumenya ukuri ku byabaye.
Mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo yari yarahagaritswe kubera icyorezo cya virusi ya corona igenda ikomorerwa hirya no hino mu Rwanda, abakora umwuga w'uburobyi bo mu karere ka Rusizi baravuga ko bahejejwe mu gihirahiro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistocle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru.
Imirimo myinshi yarasubukuwe by'umwihariko natwe hano mu karere ka Rusizi, navuga ngo hafi ya yose, ariko bigeze ku mwuga.
Bwana Nzeyimana Jean Claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi, aragaruka kuri icyo gihirahiro avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo.
Twanagerageje twe gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye, turabavugisha inzego zinyuranye, ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi, ariko katubwira ngo muwe muretse tuzababwira, muwe muretse tuzababwira. Nta gisobanuro namba, nta nama, nta bikenewe, nta kirenga kuri ibyo.
Abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego, ihagarikwa ry'imirimo kubera COVID-19 ryabasubije inyuma mu bukungu. Ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni 60 mu mafaranga y'u Rwanda bakabaye barinjije atarabonetse, kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi. Mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanza mu kariko, ku barobyi nta kirakorwa, ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango.
Dusa n'ubugarijwe twaryaga tujya mu mazi tugakuramwo igitunga abana n'ikidutunga, tukanamwa amafaranga ya mitoweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu. Ariko kugeza ubu ngubu nta mbwato navunga amasosi yagiye kugifuka arafunzwe, ubu turaho ngaho.
Udufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo maze tukibona, ntibatwemera tujyamo. Bafunguriye abandi, fungura abamotari, bafungura abandi bose, ariko twebwe ikivu banze kudufungura ikivu, sinzi imbogamizi zaba zarabayemo.
Nakoraga hepfo hano mu Kivu turoba, tukabona nk'utujanga, umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafuye muhira, none ubu baradufungiye. Nta nikode mfite, bari no kukomeza basohora ba nyiri inzu.
Iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore. Bamwe muri bo baravuga ko nyuma yaho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso, nyamara kuri ubu bwarahagaze.
Ikiva ni umurima, niho dusarura ibishyimbo, niho dusarura imyumbati, niho dusarura ibijumba aho mu Kivu. Kuko abagabo bacu barobaga, niba hari umugabo uzanye 20,000 yasanga nawe warabonye 10, mukaba mubonye imyumbati, mukaba mubonye ibishyimbo, mukagura n'umunyu n'amavuta. Ariko ubu ngubu nta hantu rwose twabikora.
Kwari kwarakuwe muri za metero 50, ariko nta kibazo kwari dufite, tugicuruza dusambaza, abana bacu ntabwo bari babayeho nabi. None mwino minsi byagenze gutya, nta mibereho dufite rwose.
Ubu ngubu twabuze n'agasabune, tubura n'ibyo kurya. Ubu ngubu abana bacu barashaka kubwara bwake kubera yuko ibyo kurya ntabihari.
Aba bakuru umwuga w'uburobyi icyifuzo cyabo ntikirenze kukuba bakomorerwa kugira ngo nabo bashakishe uko babaho mu miryango.
By'ukuri ubuyobozi butubereye maso, busanzwe budufasha muri byinshi, ariko nabasaba ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure, bagasa n'abareba zaba ari n'ingamba wenda zindi zidasanzwe tukaba twaganirizwa tugafatikanya gushyira mu bikorwa, ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange.
Ntibyadukundiye kumenya icyaba cyaratumye uru rwego rw'uburobyi rudashyirwa mu mirimo yakomorewe mu karere ka Rusizi, ndetse n'ibyo ababukoraga bateganyirizwa mu gihe batarafungurirwa, kuko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubutegetsi bw'akarere bitadushobokeye. ni mu gihe abarobyi bagaragaza ko bijyanye n'uko uyu murimo wabo ukorwa bishoboka ko bakora banubahiriza amabwiriza agenga ikumirwa rya COVID-19 arimo nko guhana intera, kwambara udupfukamunwa, isuku n'ibindi. Nibutse ko nubwo akarere ka Rusizi kakiri mu kato ko kutagenderana n'ibindi bice, imirimo isanzwe hafi ya yose yasubukuwe. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Uburezi ku bana b'abakobwa bihunganye mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'Abarundi mu Rwanda ntibworoshe. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika agaragaza ko 170 muri bo bamaze kubyara batarageza imyaka 18. Ibyo bikaviramo benshi guta amashuri. Ni ikibazo cyakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Naciye ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twari twazananye.
Umwigeme atashimye ko amazina yiwe amenyekana, twamwise Marie Chantal. We n'abagenzi we bihunganye batari kumwe n'abavyeyi canke imiryango ya hafi, abo bita mu Gifaransa enfant non accompagné, bavuga ku buzima bwo kwibana mu ikambi y'impunzi butaborohera. Ni naco gituma abarenga 170 muri abo batwaye inda zitifujwe muri iyo kambi ya Mahama. Inkurikizi ya mbere nk'uko babivuga no guheba amashure.
Namaze imyaka 2 mugabo umwaka umwe narawize mfisinda. Mate kubyara none nasubiye wapi nikanyirohe. Twasiga amata y'umwana kandi atacyo turiko turinjiza, kandi n'ababyeyi badusigaranye umwana hari gihe batubwira ati ngo nk'ubu nk'ejo nzojya gusenya nta mwana nzosigarana, ako kubera haba hari nka kwizi ugacuvuga ati rero kugira umusigaranye nze gukora iyo kwizi ndaza kukugurira amakara.
Ababyeyi twaganiriye Mahama bemeza ko indero y'abana bihunganye cyane cyane abakobwa itoroshe, kuko bakenera twinshi bakabura aho badukura, gutyo bigatuma baja mu buhumbu.
Abakobwa nyene baragenda iyo o bakabonana n'abahungu bakabahinda nyene bakabatera inda, amara kubatera inda bakabura uko babigenza. Ariko ashobora kuba avuga ati jyewe n'ubundi ngirepfe n'inzara reka ndondeze uburyo no hendana ugasanga yandarayitwaye adafise niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanka.
Ikiza cy'umugera wa corona caje gusongera isibe nk'uko umubyeyi yabivuga, kuko n'abahora bari ku ishuri bahagaritse bigatuma ubuhumbu no kunyuye biramutwe byiyongera mu gwaruka.
Muzinduka mwicaranye ngaho agatembera ahashakiye akabari hagarukira. Hanyuma rero ugize uravuga kuko yari kingiwe n'ishure, ishure yangira kamaro cyane. Hari n'ikindi bungukira ngo barunguka bakagira ituntu babafasha ku ishure bakarya, ariko ubu nkurira kuri rya garama ritakibakwira umutaga n'umugoroba.
Abo bavyeyi bamaze kubona abakobwa batwara inda bakiri bato ari benshi bahavuye bishira hamwe bagira ishirahamwe risigara nabo bana bavutse, maze abo bakobwa nabo bagasubira ku ishure. Ubu ni umwe muri abo bavyeyi.
Twebwe tuba twicaye mu rugo tavuga duti nimureke kuja ku ishuri, kuko ku ishuri ni kazaza k'umuntu. Ni muje ni mubampe ndababasigarana kuko nama ndi mu rugo, kuko ndi hafi, kuko ndakuze umwanya wo gukurera abo bana ndawushoboye kuko nagenda nazaye ndabizi.
Umufasoni Nduwayezu Jacqueline atwara uwo mugwi w'abavyeyi yemeza ko abana batari bake basubiye kwiga, ndetse abahungu nabo bagaheba ibiyayura mutwe. Inyigisho zabo baranacishamwo bakazicisha mu mvyino n'ibindi bikogwa ndangakaranga.
Twebwe turifuza gutahana ugwaruka ari ruzima, nta n'ikindi kituraje ishinga. Twarafashije abigeme benshi ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye mu moraya mavirage batiga, ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri. Ego abahungu mu kubigisha ibyo guheba urumogi twafashe umugwi muto muto, umuhungu muto mu wundi muto mu wundi. Rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira, nta mukobwa agenda ijoro. Ivyo rero tukabicisha mu mvino, mu bitito, mu bisokozo no mu migani, eka no mu mvino za kera.
Cishamo nka kavyino kagahanura twumva
ngoma y'Ikirwanda muzanye yuhu yuhu ndamuzanye.
Kugira bashobore no kwiteza imbere mu migambi mito mito, abo bakobwa bavyariye iwabo bararonsa bagira neza babafata mu mugongo mu kubaha umutahe wo kwiyungunganya mikambi y'Amahama. Juliette Nije imbere ahagarariye imbere y'amategeko y'ishirahamwe Kirukize, akongera akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe Ibirezi vy'Uburundi, amashirahamwe abiri afata mu mugongo abo bigeme.
Benshi rero baratubwiye bati twebwe twaje ngaha kubera twahohotewe mu Burundi, dushitse ngaha mu nkambi dusanga nta kintu gikomeye bashobora kudufasha. Turabyara abana, turabirerana twenyene, turabura ico tubambika. Nukuri aho twahura bari bafite ubukene bwinshi cyane. Abantu rero baraduhaye impuzu turazibashirira mu nkambi bariyandikira umugambi wabo. Uwo mugambi wari uwo gukora ibitumbura n'uwo kudandaza impeke, inzoga y'impeke. Warabatumye baja mu ishuri bararonka abamama bashobora kubararira abana.
Ayo mashirahamwe amaze imyaka irenga 10 yatanguriye gukora mu Burundi imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015 ubakorera mu buhungiro mu Rwanda no mu Bubiligi. Mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, ababyeyi n'abigeme basaba ko n'abandi bagira neza bugarukira kuri bene abo bakobwa babyariye muhira, yamara hagatangwa n'inyigisho nyinshi z'ingaruka mbi z'iyo ngeso abamaze kubyara nabo bagashigikirwa. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu gihe hasigaye amasaha make kugira ngo amashuri yongere afungure muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bavuga ko batewe impungenge n'uburyo bagiye kuzakora ibizamini bya leta bari bamaze amezi agera kuri ane batiga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda muri Kongo.
Abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri Minisiteri y'Uburezi yashizeho. Iyi Minisiteri iteganya yuko abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya 24 kugeza tariki ya 27 y'ukwezi k'8. Hatungimana Yvonne n'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya La Reflexion yumvikanishije ubwoba atewe nuko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batize ugereranyije naho bari bageze biga.
Yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangira tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya 2024. Nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ngwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri nk'ubu tumaze amezi ane tutiga, ariko twumvise ngo tugiye gukora. Nukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaprograma ntiyaheze, ibyigwa n'ibyinshi tutarabona, dufise ibyigwa bike cyane, amezi ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora icyo kibazo. Nukuri imitima irahagaze, turiko twiyumvira yuko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize. Gusa nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohava tunanirwa turi benshi.
Hatungimana Ale nawe yiga kuri Institut Sibatwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije naho bari bageze biga.
Amakenga dufise ni menshi, tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye. Hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona, ariko bacu bagusira ipurena ngo mu ndwi zitatu zoba ukoze ikibazo. Ntibishoboka ko ivyigwa bizoba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi, abandi bari bakiri ku mashapitre atatu canke ane. Usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga yuko mu nyinga zitatu nk'ishapitre zitanu cyangwa zitandatu ko zoba zirahera.
Si abanyeshuri bonyine batewe impungenge n'ibi byumweru bitatu bahawe byo kwiga mbere yuko hakorwa ibizamini bya leta, ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'uburyo bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa. Metusera Ntitukana yigisha ku kigo cya Rukorora.
Rimwe na rimwe rero tuhura hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha urabye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata agashahara turonka ata amafaranga turonka, ubukene ni bwinshi cyane. Ugiye kuraba n'ubyo twagiye guhagarika amashuri na programu yari isigaye uravye twari tugeze no kubice 75% 80% gutyo ku bamwe n'abandi, ariko ubu uroneza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha bizogorana mu gihe hari ikiringo gito cy'abanyeshuri kwiga. Abanyeshuri bazakora nk'ama examen ama exeta ntitubone ibintu bazohava bakora, tuzogerageza uburyo bwose twihate ubwo tuzokwihata n'inzara munda.
Ndayishimiye Janvier nawe n'umwarimu kuri Institut Rutanga yo mu Rusenda, iwe asanga leta ikwiye kubafasha.
Nibaza ko kalendrier ya ministere ya education ndazi ko hari ibintu bimwe bimwe igerageza ku kwirengagiza ama programa ntiyari bwahere. Kwa hivyo tusigaje ameza shika nganga inga hatatu, ayako programi ni zari bukahiri. nibaza yuko leta ya Kongo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikanganje bw'indero ndazi ko bubitahura gose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwabiteguye bwabonye yuko kumbure niba dutanguye kwiga izo ndwi zitatu bakazukamo iki kibazo cya leta biraboneka yuko abanyeshuri ubwo ngene bari barana bibihebye.
Ministeri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ariho abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu wa mashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura. Biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma, gusa umunsi nyirizina nturatangazwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu rusenda w'umutara wa Kivuye.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura barasaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa, bagasaba ko riba itegeko kubagenda mu mamodoka, amapikipiki n'amagare hamwe n'ababatwaye kukambara. Umva ibitekerezo bya bamwe muri bo.
Byari byiza ko twabyumvise muri atrapo batanze udupfukamunwa kubagendesha, kubunguza abantu kubagendesha imiduga, bavuze ko babahaye muga nka twe twunguza abantu ku mapikipiki. Natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza, nabayo tubasubije barayahatanga ku handi, natwe twosaba atrabu ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki mu kurwanya ikiza cya coronavirus, kuko ari umugambi wa leta natwe uturabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki. Ibyo bari badukoreye babikora ku bituro hamubari bageza kuzana ibintu byo gukaraba, ibyo byo gukaraba n'amasabune, ibyo byaramaze kuhaba mugabo hoba uwundi mugambi nyene ujanishwa no WhatsApp kuko ishamu ryacu amutabu kubajiga kongoza abantu ku mapikipiki isanzwe itwarigwa muri WhatsApp, nabo nyine WhatsApp yorabigakorana n'iryo shirahamwe amutabu kugira ngo narko dushikirwe muri uwo mugambi wo kwanya corona ntikwasigara inyuma kuko twese umugambi uraturaba n'uw'igihugu. Igihe atarabitazo birashikira kwitwe kw'abamapikipiki umuntu abarakora mu kwikingira muri uko nyene ahari ibibanza byo gukaraba umuntu agashika gakaraba muga mugihe umugambi wubuze uvuye muri atarabo ugashikirira abunguruza abantu ku mapikipiki tuzowakira neza mu gihe uruzo gutatuvuna ukambaye wewe wunguruza umuntu uwo wunguruza atakambaye muravugana ibiciro aravuga nawe ukavuga mukavugana ibyo biciro urumva ko harimo uwayanduye yanduze uwundi hoshabaho umugambi wa leta ko bose bateza kubwambara nkuko isi yose iri kirafata izongeye ngo abiyunguza bakateza kuba babwambaye, ababunguruza abunguruza abantu ku mapikipiki bakateza kuba babwambaye bose umwe agakingira umukiriya wiwe umukingira nawe agakingira umwunguruje.
Abapolisi baraduhagarika tugahagarara duhagaze tukabereka amadokima arashobora gufata dokima z'umumotare ariko arazizingurura azizinguruye hanyuma ukazimwereka ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa hanyuma akaca kwandikira kontravasiyo ako ahejeje kwandika akaca kubwira ngo nusinye ngaha. None gusinya ngaha ni ukubera iki? Dufate nk'uko iki kiza cya corona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika kandi yuko bisaba wandikishije yakaramu nyene yarafise kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri ico kintu ari uko abanza gukaraba. Twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mwibarabara bofata ico kibazo nabo nyene bakabaha ubukingirizo nabo nyene bakaza barashira ku munwa kukubera iki kiza cha corona nabo nyene kirabaraba kandi kikaraba twese. Ibyo je nubona ku bintu bihatse twebwe abamotari na twebwe twari dukenewe yuko bashobora kuduha ubwo bufukamunwa hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyene bakaba babufise mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyene bakaba babufise ubwo buntu. Twosaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise ukayimwereka mugabo atarinze kuyikorako. Twese muri ico gihe tuco catugira inguvu cyo kugwaniriza hamwe ico kiza cha corona.
Nk'uwiyunguruza mu gisagara cha Bujumbura ico gikorwa ndumva kari cyiza kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicayeko rero niyo gikorwa bakoze ndumva ko ari cyiza mugabo nkaje niyunguruza turashobora kuba tubufise ari turi nka babiri ego bavuga hari nka shoferi cyangwa na convoyeur ugasanga nk'ubu ndakiguriye ugasanga muri bisi ijyamo nka 20 cyangwa 30 cyangwa 18 ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri je nibaza yuko naho nyine ngaho aho bamwe ukumva yuko bitoba bimeze neza kubera umva nimba wunda kugwaye wunda kagugwara muri abo bandi numva ko bataba bikingiye nkuko bikwiriye icyo twasaba rero nk'abashinzwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bworaba abatabufise bakaje barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira kuburyo agiye mu kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa hariho hose akeneye gufata urugendo akagenda gatwaye bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko cyane naho babushobora kubuduha bakabuduha kuko hari abatoshobora kuburonka kuko numva ngo kamaze kugwa 3, 2, 5 urumva nkayo onye hariho umunyagihugu muto usanga kugira ngo afise nk'abana cyangwa afise nk'umuryango ugasanga bujana n'amahera menshi cyangwa bagashinga igitigiri kanunu cy'amafaranga katorenza yego nacyo nyine cyo bari cyiza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodoka ari mbona bo buha n'abanyagihugu ko babuhaye abantu batwara imodoka ari je mbona bo buha n'abantu biyunguruza n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo ikinga uyu mwanya nkiyunguruza ngenda mu quartier kanaka ugasanga uwo mutaxi vero nta kafise cyangwa gusanga uwo mumotare nta kafise rero je mbona yuko boba bose n'abanyabo batwara ibyuma bito bakabuba bo twese tukabona kwikingira kugira ngo turwanye ico kiza coronavirus
ngo turagerageje kuraba tutahereye ngaho kuba twara abantu n'ibintu ngaha ni bintu ngo abantu benshi yo bintu kitandukanye yego cyane cyita cyane gose nta utogishima ariko kuko tutije kwita cyanduka mu buryo bwinshi ariko guhumekanira ko gukora nako bora babakongereza ingufu kugira ngo cyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu nko mu kurondera ubundi buryo nabwo kuko na winjira muri bisi bakaraba mu cyumba yuko muhamaye wampaye amahera nazo kuyakora ko kora ko yoga ko kwundi none naho nyine ngo ubwo buryo ashaka umuntu ashaka kwandura reka rero bora bakagwiza ajya amadezinfekta kugira ngo umuntu nawe yinjiye aza akaraba aze ashisha nko mu kiganza kugira ngo tukigwanye neza tukivire hasi tukiherahize mu gihugu cyacu ni byiza cyane vrema aturaguye akoze igikorwa cyiza muga nako yora bikakongera ko bakabona baronka patenti babafashe bakakongera ko bakagwiza ayo madezinfekta tutiyogeye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi ntiyigera abura ego n'umugabo gusa cyane byo ngo barakaraba bakongereza byose bizo bishoboka uko tugiye hamwe birashoboka
hari wakunguko kanini kubera urabona turi ngaha tutwara abagenzi abantu benshi ku munsi umunsi washobora gutora nk'abantu ijamajana ngahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye abo dutwara nabo nyine byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turikingira twese
ni ukuvuga n'uyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni kuneza yiwe ni kuneza y'amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko akarondera kugira noneho icyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko iki cyorezo giterwa kuranduranwa n'imizi mu Burundi kugira noneho tukikingiye dufate ingamba zose zikenewe zo gukikingira hama amagara yacu ashishikara agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kuyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus kibone kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzinde twanditse ko ari mu mademire gucyo natwe uwo ari wese ashobora kukigurira ntacyo byishye akanya turabitaratugeraho natwe bwe turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo byishye ego nkatira kamo bagenzi banje bose byoshoboka arondera ukuntu uwo ari wese yokigurira kuko ni neza y'umuntu wari wese kugira amagara yiwe agende neza wakarose je no muntu ayuko yoga koresha ukagenewe kuko ni kuneza y'uwari wese kuko kajya karafasha ku umuntu aswa kwandu ntiyandura kandi ntiyanduka izundi rero no hanura abantu yuko wakarose yokabunga bunga neza akakambara ko bitegerezwa hama bikagenda neza
Shuti muduteza matukui makuru ya chuo kuri isaha na hatu ya soreje. Nshimire mwese mwahisemo kudutega matukui. Na bagenzi banje bandi bamfashije kuyabagezaho aya majwi yagiranijwe na Fatuma Alimasi Kalala. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.